muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 104.3 no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Hano muri studio ndi kumwe na Fidele Niyongabo mu Kanyarwa bageza amakuru hirya no hino ku isi mbere yuko tujya mu biyaga bigari. Fidele, wiriwe neza?
Wiriwe namwe tuti mwese muri uteza amatwi.
Ingingo z'ingenzi z'amakuru. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi, Pierre Claver Kazise, arasaba abazaserukira CENI mu matora muri uyu mwaka kuzirinda kubogamira ku migambwe cyangwa amashyirahamwe bakomokamo.
Nabazoje mu biro by'itora niko bimeze, ugenda gukora umurimo igikorwa uko cyateguwe, nta kwibaza ngo jyewe mvuga ko ndi mu mugambwe ye, umaze kwiyumvira kuri mu mugambwe ugakora ibitari ibyo ni ya mategeko aringana.
Muri Irani abantu 32 bapfiriye mu mibyigano mu ruvunganzoka rw'abantu bari bagiye guherekeza umurambo wa General Soleimani. Muri Nigeria abantu 30 bahitanywe n'igisasu muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu. Mugumerero ku maradiyo yanyu ndetse nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@akadomo radio yacu voa@akadomo mukurikire aya makuru. Duherere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Video waduteguriye iki?
Nivyo Thomas, amakuru twafitiye muri aka kanya baduteze amatwi. Ibinyamakuru radio na televiziyo bya leta y'igihugu cya Iran byatangaje no musi kwa kabiri ko abantu bahonyanganye ku maziko y'umusirikare akomeye w'umujeneral Kasem Soleimani yahitanywe n'igitero cy'indege itagira umudereva y'igisirikare ya Amerika mu gitondo cya kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq. Ku guhonyangana kwahitanye abantu 32, abandi 190 barakomereka, abandi 2000 bakoranye kugira batere iteka Soleimani mu gisagara ciwe c'amavuko ca Kerman imbere yuko ashingurwa. Ibirori nk'ivyo vyo kumutera iteka vyabereye muri indwi mu bisagara vya Tehran com na Ahvaz. Ishingurwa rya Soleimani ivugwa ko ryasirishijwe kubera abantu bahitanywe no guhonyangana kwabari no musi wa kabiri mu gitondo c'uno musi wa kabiri. Umukuru w'inteko zidasanzwe z'igihugu ca Iran Hossein Salami yasubiye kugabisha ko Iran izo kwihora kuyicwa rya Kasem Soleimani yiciwe hanze ikibuga mpuzamakungu cyo kumugwa mukuru w'igihugu cya Iraq Baghdad. Abategetsi ba leta ya Amerika bagirije Soleimani kuyicwa ry'abasirikare b'abanyamerika muri Iraq bamenyesha ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'intego zishyigikiwe n'igihugu cya Iran. Bagirije Soleimani ko yariko ategura ibindi bitero bishasha ku ntego za Amerika ziri mu buseruko ubwo hagati y'isi. Muri Kenya abasivile bane bishwe mu gitero cyakozwe n'umusi wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab. Igipolisi kimenyesha ko ico gitero cabereye mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibi na Somalia aho Al-Shabab ikorera. Babiri mu bakoze igitero cyo n'umusi wa kabiri bishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Sareto. Mu bahitanywe n'igitero cyo n'umusi wa kabiri harimo umwana mutoyi n'umwigisha. Bamwe mu bakoze ico gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bavuga ko ibikoresho bifasha mu gukora amabombe byafashwe inyuma y'ico gitero. Gitero cyo n'umusi wa kabiri gikurikiye igitero cyakozwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu kibanza cya gisirikare gikoreshwa n'inteko za Amerika na Kenya hakiri hafi y'urubibi na Somalia. Ico gitero cyahitanye abasirikare 3 b'abanyamerika. Indege zitari nke n'imodoka zitari nke zarasambuwe imbere y'uko abagwanyi ba Al-Shabab batuzwa n'inteko za Amerika zifatanije n'inteko z'igihugu cya Kenya. Abantu 30 barapfuye ku munsi wa mbere mu ntara ya Borno iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Ivyo ni nyuma y'uko bombe iturikiye ku kiraro cyaho. Iyo bombe yaturikiye ku kiraro cyari ko abantu benshi mu gisagara kirimwo isoko cya Gamboru. Ababonye ivyabaye bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi yaho iyo bombe yaturikiye. Bavuga ko bumvise ibintu biturika n'urwamo rwinshi nka bombe imbere y'uko babona abantu mu bagenzi babo bapfuye. Zabitegekanijwe ko umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria agira icyo avuze ku vyabaye ku muhingamo wo ku munsi wa mbere. Umugwi w'abanyagihugu bagiye hamwe kugira bagwanye umugwi Boko Haram baremeje amakuru yerekeye igitero cyo ku munsi wa mbere n'igitigiri cy'abapfuye cyatangajwe. Nta mugwi n'umwe wamenyesheje buno nyene ko ari wo wakoze ico gitero. Umugwi Boko Haram n'uwundi mugwi ukorana na leta ya Kiislam birakorera mu karere ico gitero cabereyemo. Radio Ijwi ya Amerika muandanya kumviriza makuru ya hirya no hino ku isi twabateguriye mwaka kanya. Muri Puerto Rico ikinyamugigima gikomeye cahabereye mu masaha y'igitondo cakare uno musi wa kabiri. Ni kimwe mu binyamugigima bitari bike vyabaye muri iryo zinga rikukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu misi ya vuba. Ico kinyamugigima co ku rugero rw'ibice bitandatu kwa bitandatu n'ibice bine cabereye hafi y'igisagara ca Ponce kiri ku nkengera z'ibahari mu manuko bwa Puerto Rico. Buramatari w'intara ya Puerto Rico Wanda Vasquez yatangaje ko abakozi ba leta bose badakemewe cyane bahawe umunsi wo kutitaba akazi. Izina rya Puerto Rico ryarageramiwe n'ibinyamugigima bitari bike kuva ku itariki 28 z'ukwezi kw'12. Ikinyamugigima kiri ku rugero rwa 5 n'ibice 8 cyabaye ku munsi wa mbere w'indwi casambuye inzu zitari nke mu gisagara cya Guanica kiri mu manuko bw'izinga rya Puerto Rico kwa kabiri. Haravuga kwa muntu yahitanywe n'icyo kinyamugigima, umusaza w'imyaka 77 yishwe yapfuye mu nzu yiwe nyuma yo kuruhome rw'inzu rumuguye ko. Bivugwa ko icyo kinyamugigima cha chononye ibitari bike hamwe n'ibinyamugigima byabaye imbere yaho. Tugarutse muri Afrika, umukobwa wa Eduardo dos Santos yahoze ari president w'igihugu cha Angola Isabel dos Santos yamenyesheje ko yatangajwe n'ingingo ya sentare yo kuzibira amatungo yiwe. Isabel dos Santos avuga ko atigeze abimenyeshwa. Amenyesha ko atanimwe mu masosiyete yiwe yigeze ibimenyesho ntiyakurikijwe. Isabel dos Santos, umukobwa mukuru wa Eduardo dos Santos, yatwaye igihugu cya Angola mu kiringo kirekire yavuye ku butegetsi mu mwaka w'2017. Ikinyamakuru gikurikirana abantu batunze cyane ku isi Forbes cyavuze ko Isabel dos Santos ari umupfasoni atunze cyane kurusha abandi bapfasoni mu karere ka Afurika. Avuga ko afise miliyaridi 2 n'imiliyoni 300 y'amadolari y'Abanyamerika. Muri iki gihe Isabel dos Santos ariko akurikiranwa n'abajejwe kugwanya ibiturire muri leta y'igihugu cya Angola iyobowe na Perezida João Lourenço yasubiriye.
Kigeri niyo ngabo urakoze kuri aya makuru, ariko ubu bwumye hangaha uraza kutwibutsa muri makeya nyine uko yarateye mbere y'uko dusezeranaho aya makuru nyine agiye kurangira. Muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kuri metero 19 na metero 22, kuri internet ni wa3 radio yacu voa.com na makuru mu biyaga bigari. Duhere mu Burundi, umurwi Seni uributsa abazafasha gutunganya amatora no kuyacungera muri uyu mwaka w'2022 ko bategerezwa kuzabikora batabogamye, bagomba gusiga inyuma ibyiyumviro by'imigambwe n'amashyirahamwe baturukamo. Umuyobozi wa Seni Petero Caraveri Kazise yabivuze uyu munsi mu nama yagiranye n'abajejwe ubutungane n'inzego z'umutekano mu murwa mukuru w'intara ya Gitega. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayegezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ku murwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakomiseri mu Gwiseni bari kumwe na Petero Caraveri Kazihise aburongoye bahuriye n'abakuru b'amasentare y'intango barongoye igipolisi makomine hamwe n'abarongoye amakambi ya gisirikare. Umukuru w'umugwiseni yasiguriye abitavye uruganda igituma uwo mugwi wabakoranije.
Ibiganiro bifise intumbero y'uko twisunze amabanga mujejwe mwoshobora guterera biriboneka amatora kugira amatora ashikire ihambiro ryayo, naryo n'uko aba amatora atekanye kandi atunganye. Ivyo rero mubishize ku mutima, abandi bene gihugu nabo nyene bagashobora kuza mu matora bishimira ukugene umutekano umeze, amahoro ameze, bazi yuko ubutungane bubatunganiriza ntacho kuza ko amatora twinirije aba meza nuko abarundi twese tubyifuza.
Bamwe mu baje muri urwo ruganda baserukiye amasehari y'intango bahamagarirwa kumera amagabo ku coza cyose gihungabanya amatora bagashika ku rubuga mu kibiriraho naho bahari ikibafatiriye. Komiseri Anastase Icuburundi ajejwe ibibazo by'ubutungane mu Gwiseni.
Utarimo rero birazwi neza ko fratrans ucuza naho uri mu ikonji twebwe turazi neza yuko fratrans tutonda ku kazi niwo wavuga gute yuko abacamanza batatu batobone nimba ari sentare itabafite niba aza ko perezida wateje icyo kibazo akizi kuri iyo sentare y'intango arashobora gucasaba abacamanza ku yindi sentare y'intango cyangwa abacamanza bavuye kuri grand instance bagaca baja gutanga raporo aho hantu. Ibyo bintu turazi yuko musanzwe mubikora abanyakubahwa bacamanza ayo namwe n'amanamiza muba muzanye.
Mu gihe ari abafashanya no mu Gwiseni mu gihugu hagati kandi babihemberwa abacamanza bashatse kumenya nimba hari agahamba batekamirijwe amwe hagize icyo barangura. Komiseri Anastase Icuburundi ntaca kurema kwishyura uwabaje icyo kibazo.
Mu kinone iyo fragrance bayihejeje bose baronka gatutu ko abo base abo bo muri seni bamufashe bakamutanga nabo baba bafise agatutu rewe nocishira nti ihibambe we abo gatutu ntakariho kuko banashaka n'abakozi ba seni nta gatutu kahari monoko bafashe inkozi y'ikibi. Mu byo dusanzwe tujejwe ku kazi ibyo birimo none twashaka dusaba gatutu n'ubundi ho nta fragrance musanzwe mukora mushatse kuvugana na komisiyo yose mukiye muri fragrance ama hari hagatutu ingo ni mu bifo bebye tuzi yuko fragrance iri mu byo mujejwe iri mu kazi ka misi yose atutu rero muzoca mukiha kujya mwari musanzwe mukiha muzoce mukiha ntihajya nyene amwe mwahora mwiha mwaca mwiha hajya nyene kuko seni kabisa.
Bamwe mu bitavye urwo ruganda rw'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rwabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bagaragaje amakenga ayo nayo afatiye kukungene abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine no mu ntara bashyizweho. Umukuru mu Gwiseni ku rwego rw'igihugu yahumurije abafise ayo makenga kazise yatanze umuco kuko ni ibintu byagenze
byerekeye urugero byerekeye abagore byerekeye abadasaba ibyiyumviro mu gihe bashyiraho imigwi kibazo byoroshye hariho ingingo ya 38 nka muri iri bwiriza ivuga yuko bashyizeho umugwi ari muri komine ari mu rwego rw'intara ari muri bake bazoja ku mazu y'itora bisuzuze byose batasabiye ubwoko muri politike abagore n'abagabo icyo cyose barabisuzuze. Mugabo umugwi yabaje ati urugero uruhe urugero byerekeye abagore n'abagabo bwazi bavuga n'imiburi y'iburi 30%. Mugabo byerekeye ibindi bavuga bati babone ko bose barimo kandi bisanzwe amoko yose arimo ikiyumvyo cya politike cyose bibe mukuvuga yuko nko kuri ibyo biro by'itora tuvuga ko nabanza kuraba o babiri bari mugambwe umunaka batatu bari mugambwe oya hari umugambwe umwe n'iyundi mugambwe abakenyezi bakaba barimo n'iki cyose kwifuza mugabo si ibiharuro bikenewe mugabo nuko bose baba barimo.
Uwajejwe amatora rwego rw'igihugu yibukije abazofashe umugwi arongoye mu gukurikiranira hafi amatora ikintu nyamukuru bazisunga
kandi se ndabibutsa yuko muri se ku biro by'itora ibyo bagendamo ufite ibyumviro byawe by'umugambwe canke by'ishyirahamwe canke mugabo ushitseyo ibyiyumviro bigumiza ku muryango barangura uwo murimo iryo banga atawegamirwa ivyo bose bateza kubimenya n'abazoja mu biro by'itora niko bimeze ugenda gukora umurimo igikorwa uko categuwe nta kwibaza ngo jewe muga ko ndi mu mugambo ye umaze kwiyumvira kuri mu mugambo ugakora ibitari ivyo niyamategeko aringana kandi uzoba uri mu mugwi wa seni ni ukuvuga n'ibihano igwizwa kabiri.
Izo nganda ku barongoye amasentare y'intango abakomiseri b'igipolisi makomine n'abatwara amakambi ya gisirikare zabereye mu burere bune bugize igihugu. Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hahuriye abaje bava mu ntara za Mwaro Muramvya.
Desire Tungimana rero yatugezagaho amakuru ya seni isaba rero abazacunga umutekano n'abazakora mu matora kuzasiga ibitekerezo byabo bya politiki cyangwa se by'amashyirahamwe bakabisiga hanze bagatunganya umurimo wabo uko bikwiye. N'inkuru y'ijwi rya Amerika rero ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mu Rwanda ku kibuga cy'indege cya Gisenyi intara y'Uburengerazuba ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwataburiye mu byobo rusange bitatu imibiri y'abantu 28 bakekwa ko bishwe mu 1994. Umunyamakuru wacu I Rubavu Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye iki gikorwa.
Twabonye kwa abantu bishoboka ko ari abacu kuko imibiri myinshi twabonye ni y'abadamu kandi bari bafite n'abana bato. Ibyo bikaba bivuga ko nta gushidikanya kwa abantu ari abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi.
Uyu ni Bwana Sega Chacha hasa no kuriyuka mu kagari k'umuganda aho iyi mibiri yabishwe yabonetse mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Yanarokokiye muri aka gace avuga ko mu marimbo y'ikibuga cy'indege cyabonetse mu iyi mibiri hari bariyeri uburyo bahicirwaga byari byoroshye ko bahita bajugunywa muri iki kibuga. Bwana Sega Chacha avuga ko kuba iyi mibiri ibonetse nyuma y'imyaka isaga 25 bisobanuye ko hari imibiri yabishwe muri genocide yakorewe abatutsi itaramenyekana aho iri ariko imbogamizi kaba
ntabwo ari hano gusa kuko hari aho dukeka na n'ubu tugikeka usibye ko ari nta makuru twari twabona ko bishoboka ko hari n'aho bagiye babubakiraho amazu cyane cyane mu mujyi n'ahandi hari intoki hano ahitwa mu ruriba naho ukeka ko bishoboka ko hari ibyobo bubakiyeho amazu. Twagiye duhura n'ikibazo cy'ayo mazu cyo gusenya ayo mazu batubaza bati muramutse musenye mukayabura mwatwishyura amazu yacu mwagira gute. Icyo kibazo cyagiye kivuka turasaba ubuyobozi ko bwabidufasha ugashyiramo imbaraga ahaketswe hose hagashakishwa nubwo haba hubatswe amazu ayo mazu akavaho iyo mibiri ikaboneka.
Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Ishimwe Pacifique avuga ko amakuru kuri ibi byo byabonetsemo iyi mibiri y'abantu 28 yaturutse ku bakozi bacukuraga imisingi kugira ngo hubake uruzitiro rw'iki kibuga cy'indege hari ku wa gatanu w'icyumweru gishize maze ibyo bikorwa biba bisubitswe kugira ngo iyi mibiri ibanze ishakishwe.
Habonetse imibiri 28 bigaragara ko 24 ari iy'abantu bakuru 4 igaragara ko ari iy'abana ndetse ibimenyetso byagaragaye bigaragaza ko ashobora kuba koko ari abantu bishwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi kuko hari n'ibikoresho byagaragaye ko byakoreshejwe mu kubica ndetse n'uburyo agiye dusanga abantu bahambiriye ubona ko hari ukuntu bagiye babica ariko baboshye. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza
gushakisha imibiri cyashuje nk'ikigoranye kubera imiterere y'aka gace cyiganjemo amakuru ku buryo ubuyobozi buvuga ko bushobora kwifashisha ibimashini binini mu gukomeza gushakisha hari indi mibiri. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kimwe n'ubw'umuryango wibuka uharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi bari basohoye itangazo basaba uwari we wese waba ufite amakuru cyangwa ukeka ko hari uwiciwe kuri iki kibuga cy'indege kuba yatanga akanitabira iki gikorwa. Uretse ibimenyetso byagaragaye ku mibiri yabonetse n'ibyuma bigaragara nka bimwe mu byo bicishijwe n'ibindi nta yandi makuru araboneka yafasha mu kumenya ahandi haba haherereye imibiri yabishwe bakahajugunywa. Haracyashakishwa amakuru ku baba barakoraga muri iki kibuga cy'indege baba bakiriho kimwe n'abari baturiye iki kibuga baba bafite amakuru yafasha mu kumenya neza hakiri imibiri igashyingurwa mu cyubahiro. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kirangira vuba kandi neza.
Ubundi twateganyaga ko guhera ejo imashini turamutse tubonye aho tuzitira zikaba zageze mu karere zadufasha.
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio d'Amerika.
Ijwi rya Amerika. Dukomereze amakuru kuri inkuru nyine y'urunani rwitwa One Free Press Coalition rwasohoye urutonde rw'ibihugu 10 abanyamakuru bafunzwe cyangwa bishwe ruvuga ko ari ibibazo bikwiye kwihutirwa kurusha ibindi ku isi mu rwego rw'itangazamakuru. Harimo abanyamakuru b'ikinyamakuru iwacu cyo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kwa 10 gushize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza aratubwira ibindi kuri inkuru.
Urwo rutonde rutondeka amenyeshamakuru kuva hasi kuduga hatanguriwe kuba babangamiwe kurusha abandi rwashize ifungwa ry'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru cy'igenga iwacu mu kibanza cya 4 ufatiye kubafunzwe mu isi yose muri kino kiringo canke abishwe mu myaka iheze. Urunani One Free Press Coalition rwibutsa ko amenyeshamakuru bane bayi wacu ari Wanyesi Nziribusa yandika ku bibazo vya politike, Christine Kamikazi yakora mu gisata c'iradiyo, Egide Harerimana yandika mu rurimi rw'icongereza na Terence Mpozenzi umenyeshamakuru akaba n'ufata amasanamu hamwe n'umudereva wabo bafatiwe mu ntara ya Bubanza mu kwezi kw'icumi umwaka w'2019. Rumenyesha kandi ko umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza mu kwezi kwakurikiyeho yahavuye ateza uburirwa ariko ko bishitse urukiko rukemeza ivyasabwe n'umushizamanza wa Repubulika mu rubanza rwabo bashobora gufungwa imyaka 15 bose uko ari batanu bagirizwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ifungwa ry'amenyesha makuru y'ikinyamakuru cy'igihugu wacu rikomeje kuvugwa n'amashyirahamwe hamwe hanyagateka kazi na muntu hamwe n'ubwigenge bw'amenyesha makuru muzaki mu mahagarariye Committee to Protect Journalists mu karere ka Afrika mu Musi ya Sahara n'ubuseruko rifite icyicaro i New York muri Amerika yabigarutse ko mu biganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangaza makuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 y'umunyororo ibikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bw'ubushyikizi bw'iyumviro ubw'itangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge birerekana kandi ko hakenewe ibikorwa byihuse CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ko iyi dosiye itibagirwa kandi ko iyi myaka leta bila yo gufungwa 15 idashitwa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa bihebwe abandi bamenyesha makuru bafunzwe bavugwa ku rutonde rwa 11 rwasohowe kuri uyu wa mbere n'umunani One Free Press Coalition n'abafunzwe mu bihugu bya Misiri, Burusiya, Bushinwa, Venezuela, Ubuhindi na Irani kandi bamwe ubuzima bwabo bukaba muri mwirinde hamwe n'uwishwe ku kigwa cya Mart na Arabia Saudite havuga urupfu rwa Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula y'ico gihugu mu gisagara ca Istanbul muri Turikiya mu mwaka uheze. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu nkambi y'impunzi ya Mutenderi ni muri Tanzania, aho Abarundi bagera kuri 400 bahawe ibiribwa bwa mbere na mbere n'amakarita abaha uburenganzira bukwiye bwo kuba mu nkambi nk'impunzi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yaduteguriye inkuru.
Uwo mugambi rimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze, impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta. Ata byangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'Abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye. Abantu bariye yuko bafite munezero ntange
mujeri yumva neza kubera n'imisi narimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi. Ndashima kandi nanezewe gose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nanje bahora bamfasha.
Jewe nari maze iminsi ndabye neza nk'imyaka ibiri irikwira kwira taka difisi.
Ndumva amahoro kandi ndumva ndyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera badafise amakadi mu nkambi, aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi.
Muri mwaka 2020 n'ukuri mbona umenga ni migisha kuri jewe kandi nyine ndenge irandengeye kweli.
Naho biruko si bonse baronkeje aya makarita baha uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi, abahungabanya umutekano mu miryango, hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika, cyangwa ugasanga ntimwimvanamo n'abo wasanze ino bafite ifomu kubera mutaba mufite ifomu mwese, ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane, tutanguye umwaka mushasha neza natubu turaronka ifungurwa. N'ukuri turashimira UN ku cyumviro yiyumviriye.
Naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye, ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR ikomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenerwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro.
Jeje no saba n'ukuri nuko nacyo tugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nk'aho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibikenge na zibi ibitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usanga ihari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ibureta nubwo burago tujyama ko ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amazi
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatwiyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonzwa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronzwa kubera bayi mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronze amafomu gahari abandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twashitse kuri yubwenye bariko bararira sinzi ko yari ico bizoga mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yubwenye cyara yari kuye kurondera kweri ikarabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu bandi
kicyo no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya mu inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'abamamusa ngafite abana batatu babiri bashumbye ku muntu afite ifomu uwo muntu nawe afite ifomu abafite igitigiri cinge abamuha urumva hiyongereka abo bana batatu n'uwo mumama uwo muntu nawe usanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu by'ukuri aro nk'utwafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu amakuru yacu naha ahumurije ariko rero nyine nkuko twabisezeranye tukiyatangira Fidele Niyongabo turacyari kumwe Fidele watubwira muri make cyane amakuru avugwa hirya no hino ku isi
nibyo Thomas incamake makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi ibinyamakuru radio na televiziyo bya leta y'igihugu cya Iran zatangaje uno munsi wa kabiri ko abantu bahonyanganye ku mazi ko musirikare akomeye w'umujeneral Qasem Soleimani yahitanywe n'igitero cy'indege y'igisirikare cyagira umudereva y'Amerika mu gitondo cya kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq guhonyangana kwa hitanye abantu 32 abandi 190 barakomereka abantu 2000 akoranye kugira batere iteka Soleimani mu gisagara cyiwe cy'amavuko cya Kerman mbere yuko ashingurwa muri Kenya twababwiye ko abasivile bane biswe mu gitero cyakozwe no muswe wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab mu gihugu cya Kenya rero igipolisi kimenyesha ko icyo gitero cyabere mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia aho Al-Shabab isanzwe ikorera babiri mu bakoze igitero cyo no muswe wa kabiri biswe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Sareto mu bahitanywe n'igitero cyo n'umunsi wa kabiri harimo umwana mutoyi hamwe n'umwigisha bamwe mu bakoze icyo gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse abantu 30 barapfuye ejo kuwa mbere mu ntara ya Borno iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria inyuma y'uko bombe iturikiye ku kiraro kiri muri ako karere iyo bombe yaturikiye ku kiraro cyari ko abantu benshi mu gisagara kiri mu isoko cya Gamboru ababonye ibyabaye bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi y'aho iyo bombe yaturikiye Puerto Rico ikinyamagigima gikomeye cyabaye muri icyo gihugu iyo ntara isanzwe kukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaha mu gitondo cya kare uno munsi kuwa kabiri ni kimwe mu binyamugigima bitari bike byabaye muri iryo zinga ari kukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya vuba naho umukobwa wa Eduardo dos Santos yahoze ari perezida wa Angola Isabel dos Santos yamenyesheje ko yatangazwa n'ingingo ya sentare kuzibira amatungo yiwe Dos Santos, Isabel Dos Santos avuga ko atigeze abimenyesha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese rero uko mungana turabashimiye cyane rwose. Mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama. Thank you.